Iri ni ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio ijwi rya Amerika, muri iki gitondo turi kumwe na Professor Libera Ntibashira kandi ari mu gihugu cy'Ububirigi, akaba akurikirana cyane ibibazo byerekeye indero n'ubushakashatsi. Turi kumwe kandi na Gracien Rukindikiza afise ikibanza cya Web Burundi News, akaba ari mu Bufaransa. Turi kumwe kandi na Professor Pascal Niyonizigiye, muhinga mu byerekeye imigenderanire mu makungu, akaba yigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Tubashaka tuvuge ku byerekeye ishyirahamwe rihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa bita Francophonie, riherutse kugira inama i Dakar mu gihugu cya Senegal mu mpera z'indwi irangiye, aho batoye umunyamabanga mukuru mushasha w'iryo shirahamwe, Organisation Internationale de la Francophonie. Twashaka kuvuga ku kibanza iryo shirahamwe rifise ururimi rw'Igifaransa n'igihagararo Ubufaransa bufise ku isi muri iki gihe, umuntu abigereranije n'ururimi rw'Icyongereza hamwe n'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza ku gihagararo bifise mu makungu. Dutangurire kuri Professor Pascal Niyonizigiye wanonose ivyerekeye imigenderanire mu makungu. Nikiye kibanza iryo shirahamwe rifise ubu mu kinjana cya 2021 umuntu afatiye kuho ururimi rw'Icyongereza n'abo bw'Icyongereza bageze?
Ego me umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa hamwe n'ibindi bitaruvuga cyane, kuko turazi ko muri Francophone harimo n'ibindi bihugu bidakoresha cyane ururimi rw'Igifaransa. Uwo muryango ni umuryango ugerageza kugira ngo ntuti kibanza mu isi, kuko bavuga bati ego nuko dukoresha ururimi rw'Igifaransa mugo tugerageza gukoresha ivyiyumviro mbenge ururimi rw'Igifaransa gusa, kuko baravuga ati turakira n'abantu bavuga indimi atari Igifaransa canke abantu bafite ivyiyumviro bijanye n'ahisigeze. Ku buryo rero ururimi rw'Igifaransa rwari rukomeye cyane ku isi, ubunye ruriko rurata ikibanza. Turiko turaraba mu vyerekeye vyatahise k'imigenderanire y'ibihugu kuva mu kinjana ca 17 gushika mu kinjana ca 19, ururimi rw'Igifaransa rwari rukomeye cyane muri ibi bintu by'imigenderanire. Wasanga kenshi abantu benshi nk'aba twita abadiplomati bavuga Igifaransa, nigo rurimi rwavugwa cyane mu nama zikomeye zo ku isi. Igihe vyahindutse ni mu kinjana ca 19, igihe bariko baragabura Afrika i Berlin mu Budagi mu 1984 1985, niho uwuserukira Amerika yavuga, muranyemerera mvuge mu Cyongereza, yavuga ngo sorry I don't speak French, you should turn to English. Niho vyaciye bitangurira ku buryo ururimi rw'Icyongereza rwiganje ku isi cyane 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 muri ibi bintu by'ama shirahamwe mpuzamakungu bikumvikana, kuko Ubwongereza bwariganje ku isi kuva mu kinjana cya 19 gushika ku ntambara ya kabiri y'isi, hanyuma hafata Abanyamerika nabo gushika ubu nabo bavuga cyane Icyongereza. Ubu rero Icyongereza kiriganje muri ibyo bintu by'ubushakashatsi, ibintu by'amanama bera ku isi henshi, kikiganza no mu bintu by'ubudandaji, ni ibintu bigaragara. Ariko n'Igifaransa ntikirazimagana, kuko ki mu ndimi zitanu za mbere zivugwa ku isi, kikaba mu ndimi zine zikoreshwa muri bizinguruka na bumenyi twita internet, ururimi rwa gatatu mu byo kugwiza ubutunzi ibyo twita affaire, ikaba ari ururimi rwa kabiri ku isi mu ndimi zigwa cyane kandi zikoreshwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu nk'indimi zisanzwe zikoreshwa cyane. Ibyo rero bitwereka ko naho ururimi rw'Igifaransa ruriko ruraganzwa n'ururimi rw'Icyongereza rutaraherengekana.
Nawe Professor Libera Ntibashira kandi kuri icyo kibazo ku byerekeye uwo muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Francophonie, Organisation Internationale de la Francophonie, ubona ari ikihe gihagararo kibanza uwo muryango ufise muri iki gihe mu makungu?
Ego murakoze cyane. Muri iki gihe Igifaransa kiriko kiravugwa na benshi, ibyo mugenzanje yavuze mu 1960 abavuga Igifaransa baragabanutse, ariko kuva muri uyu mwaka mfasha akarorero hariho ibihugu byinshi by'Iburaya nuze nka za Finland, za Ireland, Norvège, za Suède, za Autriche, za Bulgarie, cyangwa hamwe bita mu muri Proche-Orient, za Egypte, Turkey, za Israel, za Arabie Saoudite, cyangwa muri Amerika, za Brazil, Colombia, no muri États-Unis na Canada. Hariho abanyeshuri benshi benshi biga ururimi rw'Ifaransa ugira kabiri. Nshaka kuvuga yuko kuva mu mwaka wa 1960 ibihugu byinjiye muri uwo muryango byarabaye byinshi. Yanabivuze hari bivuga Ifaransa nibyo bakoresha Ifaransa nk'ururimi rwa mbere. Mugabo hariho n'ibindi byinshi bikoresha Ifaransa nk'ururimi rwa kabiri. N'ibindi rero bitarukoresha ariko bagwigisha mu mashuri nk'ibita langue étrangère. Igituma ibihugu biba byinshi byinjira muri umuryango ni uko ibijanye n'ibintu bya politiki. Uvuga yuko uwo munsi iryo shyirahamwe ntirishyira imbere cyane kuvuga ururimi rw'Ifaransa, bashyira imbere cyane rwose ibijanye na politiki. Ari nicyo gituma ibihugu biba bisaba kwinjira. Iyindi mvo ni ibijanye n'ubutunzi, kuko ibihugu byegeranye bikoreshwa ururimi rw'Ifaransa n'ibindi bitarukoresha bica bijya muri uwo mugwi, muri uwo muryango, kugira ibyo bihugu bifashanye. Mu ncamake rero nibyo icyongereza kiguma kiri imbere, ariko Igifaransa kira kabiri, kandi benshi bavuga ururimi rw'Igifaransa baguma bagwira ku mwaka ku mwaka. Nk'iyo habaye inama ihuza ibihugu byitwa ko bivuga ururimi rw'Igifaransa, hama hari ibihugu bishasha bisaba kwinjira.
Urakoze. Nawe Gracien Rukindikiza, ubivuga ku iki?
Faransa ngira sinza kuvuga nkarizera kuko je niwaza ko igifaransa kiriko kirasubira inyuma mu bihugu byinshi byo mu isi. Mbere nakaro kambere utanguye ku bihugu byari bisanzwe bivuga igifaransa, mbere byari byagize ubukoloni bw'Ubufaransa, hari nk'ibihugu bya Vietnam, za Cambodge, n'uwo fata igihugu cya hagufi cy'u Rwanda, umuntu arabona yuko bageze mu cyongereza. Hari n'ibihugu mbere byinshi byo muri Afrika y'uburengerazuba byahorana n'abafaransa kandi basana bakiri kumwe, ubona ko n'abakuru b'ibihugu babaje mu Rwanda kubaza ingene biga icyongereza kugira ngo bazane ururimi wabo. Hakaba n'abanyeshuri benshi biga, ikintu cyane cyane abafaransa bibagira ni uko bageze ukomeye ngo biyugarana. Abanyeshuri ntibaze n'abaza kugira ibyashara ntibaze mu Faransa, bagaca bagenda cyane cyane muri ibyo bihugu bavuga icyongereza, haba muri Amerika, haba mu Bwongereza, mbere n'abaja mu Buhindi baza bavuga icyongereza. Icyo rero kesa gituma igifaransa, ndeke kuvuga iby'amareta umuntu afatiye hejuru, igifaransa mu banyagihugu kiza kiragabanuka, mbere icyongereza kiza kiratera imbere. Akandi karoro y'ingene igifaransa isubira inyuma, n'uvuga mbere mu Bufaransa bwonyine. Mu Bufaransa urazi ubu bisa n'ibiriko biratera isoni bumvise abafaransa bavuga, tutavuze mu kwandika igifaransa. Nuko no mu kurondera akazi abafaransa bonyine, akazi kari gasanzwe atamuntu abaza yuko umuntu avuga icyongereza gasanzwe, ubu basigaye basaba ati utavuga icyongereza nta kazi tuguha. Je no bahakarira mu biro kubona ko mu biro by'Ubufaransa ushobora kugenda ugadodora ahantu ugashyitse ukavuga igifaransa, ugahura n'umuntu avuga icyongereza gusa ukaba umuntu akwakira avuga igifaransa ati ngaha turi ko tuvuga icyongereza. Ibyo birerekana ko ikibanza gisubira inyuma. Ikindi nacyo noshiraho ni uko ingene igifaransa gisubira inyuma bijyanye n'ubutunzi. Ko Ubufaransa budagifite ubutunzi bukomeye mu isi, hariho abafise ubwo butunzi bakaba nabo babishyira mu cyongereza. Mbere n'abafaransa mu Faransa bari kubagira ibyashara byabo kenshi bagomba kubishyira mu cyongereza nabo bari mu Faransa, kuko babona iyi mari iri imari ikurikira ija mu bantu bavuga icyongereza. Ikindi noshira cya nyuma cyerekeye politiki y'abafaransa, naho yobeye muri francophonie cyangwa niyo abari hanze, bagira ibintu by'imigenderanire bya politiki ijyanye na politiki, nibyo mu gifaransa yita politiki politicienne, aho abanyamerika n'abongereza bagira ipolitike y'ivyashara, aho bagiye hose bavuga bati turonka iki tukura mu iki. Abafaransa kubona ko bijyana gose mu bintu bya politike bigatuma mbere ata bintu by'ubutunzi birimo n'abandi mbere bari kumwe babagenzi babo, bagaca bavuga ati turaba ahandi naho hasumika bavuga cyane cyane ubutunzi. Ugasanga rero kubera umuntu araba icyo muduza icyo cyongereza ugo rurimi nibwo bari ko barashyira imbere basuguma n'ibyo bihugu byo muri Afrika bisanzwe bivuga igifaransa. Mu myaka iza uzosanga hari bimwe bimwe bisigaye bivuga gusa icyongereza kurusha igifaransa.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro gihijambo abatwumviriza, aho turiko tuganira na Professor Pascal Niyonizigiye yanonose ivyerekeye imigenderanire mu makungu yigisha kuri kaminuza mu Burundi. Turi kumwe na Professor Libera Ntibashira kandi ari mu Bubiligi. hamwe na Gracien Rukindikiza ari mu gihugu cy'Ubufaransa afise ikibanza cha web Burundi News. Tukaba turi ko tuvuga ku kibanza cy'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Francophonie kenshi niko bayivuga. Badufatiye ku nama iherutse kubera mu gihugu cha Senegal i Dakar mu mpera z'indwi turangije. Ngarutse ku byo Gracien Rukindikiza yari aravuga ku bijanye n'Ubufaransa ko bushira imbere cyane ururimi kandi bukora politiki, bushira imbere ibibazo bya politiki ahubwo bushira imbere nk'ibibazo byerekeye ubudandaji umuntu abigereranije n'ibihugu bindi bifise imiryango nk'iyo nka Commonwealth ahubwongereza buri muri iryo shirahamwe umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza kumbure nk'uko Gracien Rukindikiza ariko abivuga muri iryo shirahamwe bashimikira cyane ku byerekeye ivyo butunzi n'ubudandaji. Nze kuri Professor Pascal niyo nizigiye umuntu aravye mu nama yabereye Dakar muri Senegal. President w'igihugu cy'Ubufaransa François Hollande ya himirije abakuru b'ibihugu byo muri Afrika kudahindura amabwirizwa ibwirizwa nshingiro kugira babandanye kuguma ku butegetsi. Muri iyo nzira Gracien Rukindikiza ariko avuga ko abafaransa bashimikira cyane ku bintu bya politike, nivyo mubibona gute?
Oya nize gose hariho na raporo yigeze yatanzwe n'umuntu yitwa Atali muza komeye cyane muri politiki y'Ubufaransa yakoranye cyane na Perezida Mitterrand. Yarashimikiye cyane kuri ico kintu cy'ubutunzi kuko n'abafaransa barabyivugira kenshi, nico gituma mbona ibyo Rukindikiza yavuze ari byo. Abafaransa barakunda kwiyibagiza ibintu by'ubutunzi, ugasanga barababazwa n'uko abanyeshuri benshi bo muri Afrika bagenda muri Amerika n'ahandi mu bihugu bivuga icyongereza ariko ntibagende mu Bufaransa kubera bataronka urupapuro rw'inzira. Ivyo rero nico kintu gikomeye cyane washaka na Atari yashimikiyeho cyane, avuga ati Ubufaransa burakwiye kumenya yuko isi iri kirahinduka, ko bukeneye gukwega abantu ngo bazi wabo cyane. Icyo kintu bakunda kwita Abanyamerika la soft power cyavuzwe cyane n'umwarimu muri universite yitwa Joseph Nye. Icyo kintu cyo gukwega abantu ukabaryohereza ukabereka ko igihugu cyawe ari cyiza kirakunda kuyobera cyane icyo gihugu cy'Ubufaransa, kuko cyane cyane bakunda kwisunga ibyabaye kera badakunda gukurikira ibiri ko birahinduka mu isi. Nibyo twarabibonye muri zabaye muri iyi nama yabaye muri Senegal ya Organisation Internationale de la Francophonie. Murabona ko n'uwo muntu yatowe wo muri Haiti ava muri Haiti mugabo yigeze gutwara muri Canada, yavuga ati turakwiye kwisunga cyane ibyerekeye ubutunzi kubera ubu ku isi turabona ko ibihugu biriko biratera imbere bita les puissances émergentes, bwaba Ubushina yaba Brazil yaba Afrique du Sud n'ibindi bihugu, nuko byisunga cyane ubutunzi bigakunda kurondera Afrika cyane, kandi Afrika ni ikomeye cyane muri izi Afrokovone kuko 54% ry'abantu bavuga Igifaransa bari muri Afrika n'Abafaransa barabizi. Bisigura yuko Afrika higeze ifise ibintu byinshi bijanye n'ubutunzi kandi iri kiratera imbere mu bintu byo gukura mu by'ubutunzi ariyo gukwikirana cyane. Ubu rero ibi by'ubutunzi ni ibintu bikomeye, kuja muri politike cyane ni byiza kuko politike n'iby'ubutunzi birasaba bihurira, ariko cyane cyane ni ukwisunga cyane ingene abantu babayeho ingorane bagira. Ariko rero icyo nagomba gushimikira ko ni uko ijambo ryavuzwe n'umuperezida w'Ubufaransa rijanye n'abakuru b'ibihugu bagomba gusubira kwitoza kandi bari bamaze imyaka myinshi ku butegetsi ari ijambo rikomeye cyane, kuko mu bahinga banonose by'ubutunzi n'ibya politike barabona yuko ibyo gutera imbere igihugu bijanye n'iby'intwaro. Igihugu atantwaro nziza, atantwaro yumviriza abanyagihugu, atantwaro igerageza guteza imbere ibintu bya demokrasi, atabutunzi bushobora gutera imbere. Turabibona turavye nabirya bakunda gutanga amaraporo ya Mo Ibrahim muri Afrika ajanye n'ibintu bya governance byo gutwara neza. Turabona ko ibihugu bifise gutwara neza ari byo bihugu bitera imbere no mu by'ubutunzi. Ibyo bintu rero ni magiriranire, je ndibaza yuko ari icyumviro gikomeye cyane cyo gutsimbakaza ubutunzi hamwe na politiki, cyane cyane mu byo gutwara neza.
Professor Libera ntibashira kandi mu bivuga ku iki?
Icyo nagombaga kugaruka ku gatoyi ni nagirana ibitigiri bite byerekeye ngene byagiye biraduga muri bihugu byinjira muri uwo mugwi. Ngo muri 2005 hari imiliyoni 139 z'abavuga Igifaransa. Ni ukuvuga bavuga ururimi rw'Igifaransa canke rugira kabiri. Oye muri bavuga yuko muri 2010 bari miliyoni 500. Urumva hariho akarusho kanini katari gatoyi. Ikindi nokongera ko nuko uno munsi amareta ni 80 ari muri uwo mugwi w'ibihugu bivuga Igifaransa. Kubyerekeye yuko mu nama iheruka Dakar, perezida w'u Faransa yashize imbere cyane cyane ikibazo cya politike, je novuga yuko yose haba Commonwealth canke umugwi wavuga Igifaransa bitwaza ururimi rw'Igifaransa ariko harimo politike. Byose je kuri bwanje ni politike. No tanga karorero uravye ingene u Faransa bukorera mu bihugu bya Afrika. Ibyo bihugu bya Afrika bikaba bifise ubutunzi nka or, amadiyama, ama iranium, bagenda bitwaje za politike mugabe inyuma yaho habariho ibyerekeye ubutunzi. Nibyo president w'u Faransa yaragarutse ku cyo kibazo cy'abahindura ama constitution, kandi icyo kibazo si we wenyine yakigarutse ko murazi neza yuko n'umu perezida warongoye Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabivuze abishimikira ko nabivuze yuko umugwi ibihugu bivuga Igifaransa bashyira imbere politiki n'uwahora bayirongoye abo DDUF yarabigarutse ko yuko abaperezida ba Afrika kwikubita agashi bahejeje manda nka zibiri bagaca babisa abandi. Mu ncamake rero nibyo bitwaza ururimi ariko bashyira cyane cyane imbere politiki. Inyuma ya politiki nayo hama hariho mayentere ibijanye n'ubutunzi.
Hari kandi mwari kumuravuga ko byose ari politike muri iyo miryango yose y'aba Commonwealth canke Francophonie. Nashaka nze kuri ukindikiza nawe wavuze ko politike cyane cyane iyo ibiri nyuma. Ivyo François Hollande yavuze ahimiriza abo bakuru b'ibihugu bo muri Afrika kudahindura ibwirizwa nshingiro kugira bagume ku butegetsi. Icyo cyumviro umuntu akiraba ni cyiza mw'abandi baritegeza bakavuga ati ubu France bufise ubuhe burenganzira bwo kuvuga ibintu nk'ibyo umuntu azi ivyo bihugu by'ibihangange bica muri amashyira hamwe nk'uko Libera, Professor Libera ariko arabivuga kugira ngo bishire imbere inyungu za politike zavyo. Iyaba umuntu yavuga ati bivuzwe n'abantu tuzi ko baba bafise inyungu za Afrika ku mutima wabo ariko kenshi aba nebagura ivyo bihugu by'ibihangange biyoboye ayo mashyira hamwe kuba biriko bishira imbere inyungu zavyo gusa, naho abo bakuru b'ibihugu bo hava bo bashiraho bateza gushiraho bakorera inyungu zabo mubibona gute?
Yego, hari ibyo by'ukuyihindagurwa yaba kugira ngo bakuru b'ibihugu baze barabisanya ivyo ubu Faransa bubivuga cyane cyane president Hollande na Mitterrand muri buka ivyo yari yaravuze irabole igihe byabatsuma 1992 cyane arimo hatangura kuba ibintu by'ama conference nationale ou souveraine byava ku mantu z'inama nyene zigenga. Harimo cyane cyane kugira ngo bakeneye ivyo byo kugira ngo bafashe ivyo bihugu canke aho baraba bakavuga ati ibi bya politiki cyane cyane barakeneye yuko muri ivyo bihugu bafisemo nuvuga influence muri ibyo bihugu cyane cyane biri muri Francophone. Ico mwomenya vya Faransa muramenya yuko ifaranga ryo muri ibyo bihugu riri ngaha mu Faransa ribikwa ngaha mu Faransa. Ufisa amaheri ijana hariya muri kiya gihugu bateza kubitsa amahera 50 ngaha. Mumenye yuko muri ibyo bihugu harimo inteko z'abasoda nyinshi z'abafaransa niho ziri ziba ziraba ibintu nyene babagomba yuko bigenda neza nka bijya byo muri Burkina Faso batagomba yuko abantu bugumuka kuko abantu bagiye baragumuka bigenda nabi. Bazi neza uwozejo yuko atuza avuga ati iyo faranga tugomba twigirira ifaranga ryacu bica biva muri za nyungu zabo. Urumva abafaransa rero nibyo cyane cyane bakurikira kugira ngo habe suguvuga ngo nugukunda gusa abanyafrika mugano kugira ngo habe hatekane n'umuntu agira ukeneye kujya gusumira mu isoko urakeneye kujya gusumira mu isoko abantu batariko baricana batekanye gose. Nico kintu cyane cyane aba bafaransa baguma jako mu bwaba rero iby'ubutunzi umuntu agarutse urabye neza ibyo bavuga birasa n'ibitandukanye n'ibintu by'ubutunzi hari ibihugu mbere bifashwa n'u Faransa abafaransa bakavugamo ibintu byinshi bati nimugira uku n'uku n'uku ugasanga ipetrole bariko barayishorera abandi ugasanga abashinwa bayitwara ugasanga abanyamerika bariko barayitwara mbere ukabona n'abafaransa n'igihugu bagiyemo bagiye gufasha no kugwana hageze kugabura iby'ubutunzi ugasanga bimwe biriko biraca mu mbavu mugabo bakagerageza aho bakoresha akantu kubwingi kuko bafise binteko z'igisoda bavuga ati eh bikabagora ijo nitwewe murumva yuko naho bagarukamwe mu by'ubutunzi baguma barabacane cyane ibyo bya politique nkuko mubizi ko ibihugu byinshi kugira ngo bironke independence byari byikoronijwe n'abanyafrika kiretse Senegal Sekou Touré wenyine yavuze ati je ngomba kwigenga
ngombye kuvuga bikoronijwe n'ubufaransa
yego byakoronijwe n'ubufaransa ibihugu byinshi be abafaransa nababwiye ati tora independence turayibahaye sico kimwe n'ibihugu nka twebwe uburundi rwa gasore yapfuye ibihugu byagwanye za Mozambique za Angola abafaransa arayihaye urumva mu kuyibaha barabwiye ati turabahaye independence mugahari ibi nibi ni muzobandana hari hu rero ko abafaransa ingene batanze independence nico gituma baguma bananye bashimikira kuri politique gose kuko niyo puri basa nabakurikirana gose kurusha ubutunzi bw'ibyo bihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Professor Pascal Niyonizigiye umuhinga mu byerekeye imigeneranire mu makungu yigisha kuri kaminuza mu Burundi. Turi kumwe na Professor Libera Ntibashira kandi akurikirana cyane ibibazo byerekeye indero n'ubushakashatsi ari mu gihugu cy'Ububiligi hamwe na Gracien Rukindikiza afisi kibanza cha web Burundi News ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Turiko tuvuga ku byerekeye muryango w'ibihugu bivugwa ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie bifatiye ku nama iherutse kubera mu gihugu cya Senegal i Dakar mu mpera z'indwi turangije. Nashaka ngaruke kuri uwo muryango w'ibihugu bivugwa ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie umunyamabanga mukuru mushasha uwo mu gihugu cya Canada na afisa mamuko mu gihugu cya Haiti yaserukiye igihugu cya Canada akaba ariwe yatowe kuba umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe Organisation Internationale de la Francophonie. Ni rya mbere uriyoboye atabaye umunyafrika kuko abari bariyoboye imbere yaho nibaza ko ari Boutros Ghali hamwe na Abdou Diouf yashikirije amabanga yiwe mu mpera z'indwi turangije. Kuba Afrika itatowe kuyobora iryo shirahamwe hari ico bivuze canke nibisanzwe dutangurire kuri Rukindikiza.
Je kuba Afrika itatowe ntacu bibuze abanyafrika ntacu bibujije kuko hajya cane cane ico abantu twihenda ko turihenda ngo Afrika yatowe. Abdou Diouf yarahari hajya yarahari ku gatwe kiwe ku byimviro byiwe nta byimviro by'abanyafrika yajanaho kandi uravye mbere no muri Afrika nta bintu byinshi by'umurengera yagiriye ngo abanyafrika abandi bavuga ikirurimi rw'ahandi atabagiriye cyane cyane byo ico mvuga hariho cyane ibyumviro ibyo uwo muryango iyo ugomba kuca umuntu aba muri Canada cyangwa aba muri Afrika aba muri gihugu Burundi cyangwa muri Madagascar nkabigomba kwitoza cyangwa muri Congo ibyumviro iyo agomba kujana uwo muryango uzoteza imbere gute abanyagihugu bavuga igifaransa nico kintu cyane cyane n'ubuno umuryango utigeze wiyumvira baravuga ukaba bya bintu by'amajambo amajambo menshi n'ukumva aho bagiye ku n'iyo bica muri televiziyo bigaca mu maradiyo mugabo uravye dufate naho twofata mu bintu byo kwizura urimi canke by'imico ubonye muri Afrika no ni buraya muri ngo rurimi uwo muntu yaharoye n'abari umunyafrika hari kaminuza yashize mu Faransa yavuga igifaransa kugira ngo abanyafrika baze bayigemo bigiye n'abafaransa bigiye n'avuye muri Canada habihari nta kintu cyagizwe kiboneka cya francophonie cyugije ku munyagihugu umengo iyo shirahamwe naho ryari ryatwagwa n'umunyafrika umengo ryagumye ari iby'abantu bo hejuru batwara ibihugu n'abandi bantu begereye ntiboneka gose nico gituma mvuga nti abo munyafrika abo muri Canada jewe ico ndaba cyane cyane nico uwo muntu aje ico azogirira abanyagihugu natabara ubutunzi n'ubumenyi bongera ubumenyi barabi ingene indero y'abakwigisha muri kaminuza n'ahandi atari n'igifaransa n'ibindi bindi iterambere kuko iterambere rizova ingene bazoba bigishije abana bacu n'ahandi batabigishije nta terambere rizohaba zi nico nagomba kuvuga.
Urakoze. Nawe Professor Pascal Niyonizigiye mu bivuga kwiki?
Jewe nibaza ko mu bisanzwe nk'uko tuvuga mu Kirundi akimuhana kazi imvura ihise. Burya ujya muryango wa Francophonie ni umuryango cyane cyane uganjwe n'inama y'abakuru b'ibihugu. Nico gituma tubona yuko naho bari basanzwe bavuga yuko kenshi abatwara Francophonie bava muri Afrika. Murabona inama y'abakuru b'ibihugu imaze gukorana batoye uryo muri Haiti aba muri Canada. Bisigura ko burya nk'igihugu cyo mu Faransa kirafise ijambo rikomeye cyane. Ni ukuvuga yuko twebwe muri Afrika burya atari twebwe gene duhagurutse ngo tumere amagabo turabe ingene twiteze imbere, so hanze azo duteze imbere. Aho niho nashimye cyane ijambo rya Rukindikiza. Ariko rero bidasigura yuko nka Abdou Diouf cyangwa undi atashe afashije afashe ibyo ashobora kuko tugarutse kuri rya jambo ry'ubutunzi. Ubutunzi burakomeye cyane. Washaka mbere mvuze muri ibi je na nonse by'imigenderanire y'ibihugu kuva 1970 abahinga benshi baratahuye yuko iby'ubutunzi washaka birongora ibya politiki. Kuko burya bavuga ngo utigaba ntiyigaburira kandi utigaburira ntiyigaba. Kenshi turakunda kuvuga ngo reka twebwe kuva mu 1960 ibihugu byinshi muri Afrika byariganzuye ubukoroni n'ibindi, mugo usanga biratugoye, tugiye gusaba imfashanyo, tugiye kubera ingorane cyane cyane zo hagati mu gihugu. Bisigura ko ibyo bihugu bikomeye, ayo mahanga akomeye cyane akunda gukoresha icyo kintu kugira kuma dufise ku ijambo. Kandi ugasanga naho tuvuga dufise ibyumviro byiza kubera tudafise uburyo bukwiye twama tugazwa n'abo bantu bafise ubutunzi bukomeye.
Murakoze. Hanyuma nawe Professeur Libera ntibashira kandi umwanya ugiye kuturangirana muri make mu bivuga kwiki.
Je nibaza ko nuzeye Abdou Diouf yarakoze ibitari bike idashoboye. Utanga ubururiro bubiri mu byerekeye indero. Murazi yuko mu Burundi hariho proje yitwa IFADEM. IFADEM ni Initiative Francophone de la Formation des Maîtres à Distance. Mu Burundi la francophonie iriko yigisha abarimu bigisha amashuri matoyi kwigisha igifaransa no kwigisha d'autres matières mu gifaransa. Batanguye ku barimu mu wa gatanu, ibyo murabizi. Ikindi ntubera francophone yafashije ni byerekeye bimwe bya nouvelle technologie. Ni Bujumbura murazi ko hariho ntuzeye en centre IUF dans notre pays mu bindi bihugu uko nyene bikaba bifasha za kaminuza gukoresha bwa buhinga bushasha bwa internet mu nyigisho. Uyu ku byerekeye uyu yatowe, icambere coco ni uko yatowe kubera abanyafrika batashoboye kuja hamwe ngo bumvikane ku mukandida umwe. Banabivuze yuko ibihugu byinshi biri muri uwo muryango ari byo muri Afrika. Bagiye hamwe rero byarashoboka ko atora umunyafrika ariko ntibashoboye kuja hamwe. Kandi ntibyatangaje kuko urabye neza ingene byateguwe. Tufashe nka theme y'inama iheruka, c'était femme et jeune dans la francophonie. Hanyuma urugendo Hollande yagize muri Canada byarerekanye neza yuko ashikikiye uyu mudamu yatowe. Icyo azohindura nibaza ko atazoba kininiya, mugabo nibaza ko azoshira imbere cyane cyane byerekeye nuzeye abakenyezi n'ugwaruka, kuko murazi ko ugwaruka hari ibishomeri byinshi kandi byize mu bihugu byinshi bya Afrika.
Murakoze neza. Murakoze. Yari Professeur Libera Nibashira kandi akurikirana cyane ibibazo byerekeye indero n'ubushakashatsi. Twari kumwe kandi na Professeur Pascal Niyonizigiye yanonosoye ibyerekeye imigenderanire y'ibihugu, akaba yigisha kuri kaminuza y'Uburundi. Twari kumwe kandi na Gracien Rukindikiza afise ikibanza cya web Burundi News. Tukaba twari ko turavuga ku kibanza cy'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Uwo muryango uherutse kugira inama mu gihugu cya Senegal i Dakar mu mpera z'indwi turangije, aho batoye umunyamabanga mukuru mushasha w'uwo muryango. No ku kibanza uwo muryango ufise ku isi muri iki gihe umuntu abugereranije n'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Ndabashimiye cyane kuri ikiganiro. Murakoze mwese.
Murakoze.